VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu, itariki zine y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Undikije. Mukiganiro cyacu cyo munsi muri sanga tugiye hanini kuvuga kunyifato imaze ikiringo kitari gito igaragaza mu Burundi, aho ubona kwingorane ziri hagati y'abanyapolitike zituma hari abantu bashaka kuzimanganya ubuzima bw'abandi. Ubwicanyi nk'ubwo bwasubiye kwibonekeza mu mwaka uheze igihe uruhagarara rwa politike rwatangura. Hari abasirikare bakomeye, abategetsi hamwe n'abahoze ari abasirikare bagandaguye baguye mu mutego w'inkozi z'ikibi. Hatwovuga nka Colonel Jean Bikomagu yagandaguwe ariko aratahuka impuriwe General Adolphe Nshimimana na wenyine yagandaguwe ku murango General Athanase Kararuza, umufasoni Hafsa Mosi hamwe n'abandi. Aha ntitwakwibagira kandi abasivile basize ubuzima mu rwo ruhagarara rwa politike, abanyurujwe hamwe n'abafubwe mu kinogo kimwe. Mbega ubunyamaswa nk'ubwo buva kuki? Ikintu gituma cotuma abarundi bagifise inyifato nk'iyo yo kwibaza ko bafise uburenganzira bwo kuzimanganya ubuzima bw'ikiremwa muntu, bahinduka imitima? Ikintu cotuma bahinduka imitima maze bakamenya ko ubuzima ari katihabwa n'ikihe? Mbega urwaruka abashinga ntahe bijunja abafasoni bagendera kuri bahagaze he kuri ivyo bikorwa bigayitse vyo kugandagura abarundi? Ikintu umurundi wese akunda amahoro yoterera muri iki gihe kugira ngo ntihagire umurundi n'umwe asubira guhigwa buhongo ahorwa vyimviro vyo vya politike, umugambwe arimwo ubwo kubwiwe n'ikihe? Mbega udasa bwoba buri hagati mu Barundi bwo kwisongwa gute kugira ngo bukoreshwe mu gufasha kubaka igihugu aho kugisambura? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Defenseur Rugema, umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza akurikiranye hafi politique mu Burundi. Defenseur Rugema, mwiriwe neza.
Mwiriwe mushikana inkurikije.
Urakomeye.
Ego tameze neza, tushimira Imana.
Ego me turi kumwe kandi na Diomede Misigaro, umurunda ba muri Leta Zunze Amerika. Mwiriwe neza Diomede.
Mwaramutse Frederic.
Mwaramutse muri Amerika, turacari mu gitondo kare. Urakomeye.
Ego turakomeye.
Ego
ashaka kuramutsa yo mushinga nawe tuba turi kumwe ku rubuga.
Ego arakumva. Turi kumwe kandi n'umusore umushinga nta Lionel Ndayizeye, yiga muri kaminuza Lumiere i Bujumbura. Lionel, mwiriwe neza.
Halo
Lionel, telefone yawe urabahuja ikivuga nabi cyane rwose.
Ahantu i Bujumbura imvura ni nyinshi cyane, nicyo gituma ariko ndabumva neza, ariko hazi imvura nyinshi cyane.
Hari ahantu woja atari induru?
Ego mukanya.
Ego me ndumva biriko biragenda neza gato, ariko ijwi ryawe rimeze nabi cyane rwose. Reka ariko dutangure kuri wowe nyene Lionel, mu ndwi iheze umurwi w'abantu bataramenyekana warateze umutego w'iri Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza, umushoferi wiwe yarasize ubuzima mu gihe hari n'abandi bantu bakomeretse. Ku bwanyu intumbero y'icyo gitero ni ihe Lionel? Lionel, turaguha indi nimero canke ukarabahuza.
Hello.
Wi uratwumva?
Ndabumva.
Lionel, nibaza ko yo telefone reka tube turakuretse gatoyi, turaguhamagara mu kanya ugume uyuguruye, ariko ndumva ko tutoshobora kumvikana. Reka icyo kibazo tukibaze na Defense Rugema. Mu ndwi iheze nk'uko twari tubivuze, umurwi w'abantu bataramenyekana warateze umutego w'iri Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza, uwo mushoferi wiwe yarahasize ubuzima. Mbega ku bwanyu icyo gitero gifite intumbero ye?
biragoye kugira n'icyo kibazo urabona twebwe turi mu mahanga ariko turazi muri rusangi ingene ingorane ziriko zishikira Burundi ingorane Burundi bimbazemwo imyaka itari mike twibaza neza yuko ivyo turavye ukuntu izo ngorane zimaze guhitana ubuzima bw'abarundi benshi mwadondaguye n'abantu bakomakomeye bahitanywe nibi n'izi ngorane ziriko zirahekura Burundi urumva rero ivyo biri mu ntumbero y'ivyo biriko biraba nyene nta kintu twibaza ko coba kirimo gishasha nibaza yuko ko kutumvikana kw'abanye politike bimaze kuja hagaragara yuko atari kutumvikana mu majambo gusa mugabo ubu bimaze kuja naho umuntu asigaye arondera ko arondera kwica ubundi ivyo ni ibintu biteye isoni muri iki gihugu nico gitwa tuvuga tuti ibintu harageze ko bihagarara mugabo tubona yuko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakumvikana ati mbega ibintu byohagarara gute tutagiye turaraba ingorane imwe ukuyirashika ngo tuvuge iyo twibaza yuko hari izindi ngorane zikomeye z'ubwicanyi zimaze kuba zimaze guhekura abarundi zagiye ziraba akaba ariyo nkurikizi yerekana yuko hariho ukudahana uko kudahana rero niko gutuma abantu babona yuko ari bisanzwe kugira bahohotera abandi kugira bambura ubuzima abandi
Ildefonse mwavuze ko ivyo ari ibintu bimaze igihe bishika ku bwanyu vyohagarara gute kuko abantu bose barabona ko ivyo bizanana n'ingaruka mbi haba urwaruka ruriko ruraruka nyene rwaruka ruri mu ruhagararaho usanga hari ibintu byinshi abanyapolitiki bashobora gushyira imbere kugira bateranye abandi kugira ngo busange igihugu kikazokwama mu ndyane zidahera ivyo bintu vyohagarara gute
mu kugira ibi bintu bihagarare twibaza neza yuko abarundi bari babanje kwira kwicarana bakavugana bati mbega izi ngorane z'urutavana ko tumaze mu imyaka itari mike byohagarara gute icyo kibazo nico tukabanza tukaraba neza isoko y'izo ngorane aha rero icyo novuga nibaza gutobereza muri iki kiganiro ariko mu ncamake ibi bintu twebwe uko tubibona tubona yuko bifise intango yabyo aho rero twovuga nka twebwe dusanzwe duharanira yuko intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro yugaruka kugire ibe inyishu kuri izi ngorane turimwo turabona neza yuko izi ngorane zatanguye aho intwaro y'ubwami yatembagazwa abanyagihugu batagishijwe inama icyo cabaye ikinyoma ca mbere henda barundi yuko intwaro y'ubwami yoba yarifise amakosa bikaba nkaryo nta makosa berekanye ku itariki 28 z'indwi duhejeje twaributse imyaka 50 iheze intwaro y'ubwami itembagajwe murazi iyo tariki ntihimbazwa kuko twibaza neza igituma idahimbazwa nuko byigaragaza neza yuko ataco bagirije iyo ntwaro y'ubwami hanyuma rero tukabona neza yuko ingorane araho zatanguye aha rero twovuga tuti cyane cyane iyo muvuze urwaruka si urwaruka rw'ubu n'ababyeyi b'ubwo rwaruka turiko turavuga nabo nyine barashobora kuba batigeze baronka amahoro kuko nk'ukomeje kubabwira ibi bintu tubimaze mu myaka 50 intango y'ubwicanyi yatanguye kandi ngaho tukavuga ingene ubwicanyi bw'abantu bakuru abantu bafise igihagararo mu gihugu bagiye baricwa ibyo bituma nibyo bituma byerekana neza yuko n'umunyagihugu no munsi adashobora gusonegwa.
Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kudahana abantu bo bakora nk'ubwo bwicanye isuko kenshi na kenshi badafatwa cyangwa badahanwa ugasanga ni ibintu biguma bibandanya. Reka ico kibazo twibaze Diomede Misigal. Diomede
Frederic murakoze utambwe kuramutsa abatumviriza bose cyane cyane abari mu Burundi twari benshi ariko batumviriza. Turahojeje mu gutangura abacu babuza babo mbere nkuru umuryango w'uyu musirikare witwa Gasongo twumvise yitabye Imana aguye muri ambasade yabaye yari yateze umuhanuzi mukuru w'igihugu biri Nyamitwe. Ibintu by'ubwicanyi ukudahana nk'uko umushinga na defense aje kubivuga biri mu bintu bituma abantu bibaza ko none munsi ndabigira nta kizoba iyo nzosubira nta kizoba. Haragize rero uko abantu bamwe biyumvira ko bashobora kwica bakagenda uko haragize ko abo bantu bafatwa bakagirizwa bakubita intahe mu gahanga kugira ngo ukuruko kwamye mu Burundi kubandanye. Ariko kudahana cyo nyine twokwitaho hariho mu Burundi no kutumva no kutakurikiza imico nk'uko abandi bantu babayeho. Ukudahana nibyo ukudahana nuko bishike imbere ya jije ugasanga mu gakoma marurungu bisibye waramubeshye bagizene. Ubu rero abantu bafashwe bagafatanwa ibyemeza ko ibyo bintu bakozwe barakwiye guhanwa ikikaba twovuga ko yoba ikintu cyeretswe abandi bose kugira ngo nibo bafite iyo mugambi aburizwe mwabone ko niyabikora nawe bizomukora ko byakoze iyo wundi. Turazi ko Uburundi atari zinga. Uburundi mu gifaransa bavuga il. Uburundi bubaye ku bindi bihugu bibaye. Ibintu biri kubera mu Burundi ubu na kamaramaza. Ibindi bihugu ingwano z'amajambo za politiki zirahari.
Ayo majambo nyine nk'uko muyavuga Diomede hari amajambo agize imisa kwiragizwa mu binyamakuru ikamu bikoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi amajambo ubona ko yagucanishamo abarundi aho usanga bashira imbere ibintu atacho bivuze nka ukuntu umuntu ateye ukuntu areha amazuru yiwe inyifato nk'iyo izohera gute mu barundi kugira ngo bashimikire ku bintu biteza imbere igihugu n'abarundi.
Nabigeze kubivuga mu byagere biheze igihe abantu tuciyumvira nuko abantu bamwe biyumvira ngo mwebwe ariko babica bahora amazuru yanyu babica bahora ubwiza bwanyu babica bahora ku mugororo none abandi barundi basigaye baragonda mise. Hariho ibintu iyo bishize ku rubuga ubona ko biteye isoni. Ibyo biri ni mu bintu abarundi dukwiye kwihanganira. Nk'umuntu yapashije bijya bintu ngira ariko aranyumva abo nibo bariko batuma nabogiye mu murongo mwiza bibaza ko urumbiye kuravuga ikintu hari abantu bakwiyumvamo hari n'abandi bavuga ati uyu muntu yararwaye. Abo bantu rero mu Burundi bagwaye turakwiye kugira ngo tubikure kubera ko nibo bamafise amajwi yo gucanganya nibo bamafise amajwi yo kubesha nibo bamafise amajwi ateranya abarundi. Niyumvira ko hari abantu bavuga ngo Frederic Mbakanye hari abantu bavuga ko bagomba kudufasha turakeneye ko abantu bashaka kudufasha nubwo zafata abantu nkabo ukabona ibo bamwe niba ariko baratoteza niba ariko baronona niba baratuma n'urugwarwa rwabuze aho rufatira ibintu n'ibindi wasanga mu barabara bidakenewe. Iyo ndibaza nk'umuntu avuga uko uyu munsi akwiye gufatwa kugira ngo amubaze neza icyo ashaka kuvuga. Abarundi twabye tubana mu mahoro ubu haje yindi ntumbero yuko umuntu akwiye kwica kugira ngo bamwumve nibyo bindi dukwiye kugira ngo twihangane kubera ko uyu muntu wese ariko yica.
Fatwa
agashyira imbere y'abashinga
reka tugaruke ko Lionel nabona yagarutse twumve ko telefone yo ikora neza. Lionel miriwe neza
amahoro cyane turabaramukije namwe n'amahoro
n'amahoro ndumva ubu bigenda neza cyane rwose. Nashaka kubaza kubwicanye mugize iminsi wa Burundi urwaruka mu bubona gute ikintu cyo kurwa kugira ngo ubwo bwicanye uhagarare n'iki.
Nuko twamye tubivuga nka twebwe rwaruka subwa mbere mu mpaye akajya kuri voix d'Amérique kugira umwese ugwaruka ashobora gushikiriza icyumviro ciwe iby'ukuri icy'umuntu icambere na mbere umuntu yokora nuko abanyepolitike bigira cyenda suyemo mvuta ijambo bigira kuko ntibari bigira yuko bazi kubyerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi cyane kubyerekeye abarundi nuko bavuga n'ukuri ukuri nico kintu cambere kuko bageze ibiganiro kenshi bari cyane kenshi ona consomme beaucoup ba consomme byinshi ba consomme amafaranga y'abazungu ba consomme amafaranga y'amakungu aho hose bicaye ntabwo bigeze bavuga n'ukuri kuko iyo bavuga n'ukuri nta kuntu muri diza ziheze boca bazana ibibazo muri diza ziheze baca bazana ibibazo nuko bwo yuko baricaranye mbone ubwo bigeze bavuga n'ukuri rero nibicarane hamwe bavuga n'ukuri apana ibintu byo kuguma bahendana uko mengo badoguma mu kintu cyo guhendana baguma mu bintu byo guma basigana inkore ku mwaso
muravuze arashikijwe ibibazo bikomeye ikibazo cyo kudahana ikibazo cyo kutavugana ukuri reka tuhe ijambo abanywanyi wa radio ijwi d'Amerika turi kumwe na Apollinaire mwiriwe neza
wamse
naramutse murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku nyifato y'ubwicanyi bukabije mu Burundi bubandanya kuva mu mwaka uheze ikabwatangwe kuva kera nashaka mutubwire ubwa mbere n'ambere muri hega Apollinaire
oui
muri hehe
ndabumva
muri hehe
je ndi muri America muri Atlanta
yego murashaka kudu mukanya gatoye cyane rwose ikibazo cyangwa icyumviro
je icyumviro icyo mbona gusa nabona mfatiye kuri wahejeje kuko bwa nyuma mu bisanzwe hari ingorane hari mbona mu Burundi ni gutavuga n'ukuri ko hari abantu babesha uravye nk'umuntu yovuga yuko mu Burundi atamahora hari ukabona yani bakagomba kuza guhenda babesha abantu nk'abanyagihugu abana nk'abajene batwate cyamwe barabara bakabona yuko umuti ari ukujya mu barabara guturira amazu no kwica abantu batabaturira abantu ku mapine urabona yuko batari ko barabwishugure mugaba aho bari bobo ntibashobora kujya mu barabara nabo batuma mu barabara nibabavugishije ukuri bobo baba bagenda mu mahanga bakajya bakaronka amahera aronka amahera y'igihugu bizafasha mugabo ugasanga ariko babwira abandi hari abana hari ngo jamwe barabara muturi abantu ugenda mugwane n'umupolisi Frederick nga muri America nawe urabona ugiye kugwana n'umupolisi ati arakwivuna nibyumvikana yuko wowe uri hari mu mahanga uri kuronka amamiliyoni n'amamiliyoni wiriri bya gusa ugenda mu miduka myiza hanyuma nguze guhenda abantu urubwisha ukuri n'abantu urumva ntundandoje n'inama n'ababyeyi babo mugabo ubashyire mu ibarabara ugenda mugwane ngo nibwo buryo ngo kurindira ngo igihugu ugenda mugwane n'abapolisi ugenda ngo muturira abantu mugabo wagenda hariya ubwo bafata umuntu ugashyiza kubesha amakungu ngo hengo hari ngo hari ngo ariko ngo aricara ngo hari genocide ngo bafashe abana none ute akajya gari ubona yuko ute umupolisi ubugiye kumuha amata ategereza kwivuna
Apollinaire ubwicanyi mu Burundi kuva Apollinaire ubwicanyi mu Burundi kuva mu mwaka uheze bwakozwe ku mpande zose ikintu mubona cokorwa kugira ngo ufite uruhara wese mu bwicanyi bwabaye atesha ate niki
nibaza yuko bakwiye kuja hamwe bakavugana ukuri ariko ni amatwe nsumi uko ndavyumva muri politike je ntavyo nta politike ndimwo mugabo uko ndabibona ndabona numva amakuru avugwa no kuri Rwanda Amerika utanga leta yagiye bagomba kuba bateje bageje baje hamwe bavuge hamwe mu gugasanga abandi ugasanga bagiye ngo bagiye hamwe ngo bagize amashira hamwe ino vuga ati Rwanda ndabivuga ngiye ati bo mwanya wabyo ngaha mugabo ugasanga hariya bagenda babeshabesha ntibashaka kuvuga ukuri ukindi byabaye ngira ngo nuko harimo n'ukudahana iyo barahanye kuva kera ibyagiye biba kuva kera kuva bagiye biciwe abantu kuva muri 1322 yabarahanwe nabo babona bati ni nakuri iki barampana ngira ngo hari bakwiye kujya hamwe bakavuga ati reka turabe iyo byavuye abakoze ibi bahanwe biciye mu mategeko hanyuma niho abandi bazubona bati ikintu kumbe umuntu atiza tubaheza agateka kazi kazi na muntu nibaza cyo kuja hamwe bumvikane bemere yuko ryashyira hamwe ryashyize hamwe ryatuze igeje kumvikanisha abantu mu Burundi rikore kandi nibaza yuko ababigira hariho nengira ngo n'abadashaka yuko rikora kuko bazi yuko ushobora kubakorako ibareke abanyagihugu barahizirese yashyizeho igihe cy'ishyirahamwe kugira ngo rifashe abantu barawe kahise ibyabaye hanyuma baje hamwe bumvikane.
Yego Apollinaire reka duhe ijambo umushinganahe Lionel nawe nyine atubwire ikintu urwaruka rwose abanyapolitike amatwi adusumira ibiganiro bishora kuzotangura eka muhuza yo bafite umugambi kuja mu Burundi ikintu mwose abanyapolitike bo ku mpande zose ni kihe Lionel
abanyapolitike by'ukuri abanyapolitike twebwe murabona yuko abanyapolitike bo ngaha mu Burundi benshi bitwa ko bize amashuri hari abafite n'amatitre y'ubuprofeseri hariho abadoktere abaprofeseri kw'universite ngaha mugabo uravye by'ukuri uko kuntu bafite amatitre yuko twakora abaprofeseri cyanke bafite amashuri makomakomeye tube nk'ugwaruka turabona eske dushobora bashobora kudupartaja iki nkatwurwugwaruka ni giki n'uwahe muco mushasha twoshobora kubakura kugira ngo dushobore kumurikira abandi ejo kina nakubwiye ndumusamande niho navuka mugabo ndashobora kubona uno munsi bimwe bo tubwira ati ngo muzoze murakurikiza ku mpanuro z'ababakurira turabona uno munsi twokuza turakurikiza ku mpanuro zabo bavuga ko bari imbere yacu ni ukuri twobura kumengo wakora duha nk'ishano n'ishano twobo wakora duha nitwebwe rero tubwe nk'abajene ko kwironderera kuza dushobora kumenya ukuri tukamenya ukuri ukuri kw'iwacu tubwe tucyutse wabanye politike by'ukuri sibi umuhuza agiye kuza aka mu gihugu cy'u Burundi aba bonye politike by'ukuri nibagira umutima wo kwiyorosha bamenye yuko babone yuko ubuzima atari kuba muri politike gusa bamenyere kuba babone babone ubuzima ko turi kuba umushinga amateka azi hari umuntu mutamwejeje yambwiye ngo hariho umuntu wo muri kuva mu 72 yari muri politike mu Burundi kuva mu 72 sinzi sinibuka neza yambwiye ngo yari umushinga amateka yari umutegetsa kumi ariko gushana ni 2015 n'ubu i 2015 yari muri politike mu Burundi yari n'umushinga amateka hari abantu babona kumenga basinye contrat mu kuba umushinga amateka babona yuko umenga ibiti byo muri leta ibiti byo kuba muri premier vice president babibuze nta bundi buzima bo bamwe bamenyere yuko bashobora kuba mu bundi buzima nibaze rero twiba duhereza amahoro nibaze bavuga n'ukuri izinduru zavuye kuri constitution i constitution by'ukuri nta kuntu wohereza umujiriste wo mu Rwanda ukaheza n'umujiriste wo mu Burundi bakavuga ibintu bitandukanye bibiri bose bize amategeko ni ukuvuga yuko habayemo amakosa abo makosa bayasizemo nabo nyene bibize babona yuko bagomba gutrikana batabona ama impact ari negatif atashobora kuba ku gihugu ni ukuri biyumvire baduhereze amahoro bica ruhande rumwe babone ubuzima bwa kazoza ku gihugu ntibaguma bagira ibintu by'induru kuko nabone ntiwajya mu nduru ndabona kumenga ubuzima bwo burashobora kuba bashobora kutaba neza kuri bo biyumvire icyiza ku gihugu biyumvire yuko baraja biyumvire yo bavuye biyumvire nuko raja
ndabibutse mpe inyishu ngufi ngufi tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry. Thierry muri
Beneza
muri he Thierry
Kigali mu Rwanda
Kigali murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku bwicanyi ukabije ubusigaye ba mu Burundi
ikibazo nagomba kubaza abashinga nawe babiri bari hanze y'igihugu nashaka kubaza ni kimwe
yego
nashaka kubaza ko nzi Burundi n'igihugu gikenye kandi birazwi ko ari igihugu gikenye kandi biri ko birabera i Burundi ni urebye abantu bari kubapfa benshi bari kubapfa mu buryo bwo kumenga umuntu ajya kwica umuntu ariko agira nk'iby'ubwihebyi kuko turumva n'ibiri ko biba mu bihugu byo hanze byabihebye barategera abantu bakabarasa kujya nyine cyangwa bagatega ibisasu mu mamodoka ibintu biri kubabera i Burundi bisa n'ibintu byabihebye kandi hari abantu benshi usanga bakokeza ibiri ko bibera i Burundi hari abari hanze y'igihugu usanga bavuga igihugu cy'u Burundi nabi ugasanga bamwe mbere amafaranga ava hanze y'igihugu ariko ndabaza baba bari hanze cyane bari mu bihugu babiteye imbere icyo baba bari ko barakora kugira ngo bavuge neza igihugu cy'u Burundi cyangwa bahanure abandi bo bari ko barakokeza ibiri ko bibera i Burundi hari abavuga ngo ntibashyigikiye leta irimo iri kiratwara Burundi muri kino gihe ni ikihe bakora bavuga bati ugwaruka rw'u Burundi ruriko rurapfa cyanke abantu bari mu Burundi bariko barapfa ni ikihe baba bariko baravuga n'abandi banyepolitiki bavuga ngo ntibegamiye leta arimo batuma ubwicanyi ba mu Burundi nike baba ariko baraganira nabo bakaganura kugira ngo ugwarukwa gu Burundi abana b'igihugu bareke kujya mu mabarabara bareke guhunga igihugu nike baba ariko baragira ngo
reka Thierry
bahanure baje mu Burundi bumvikane nabariko baratwara igihugu cy'u Burundi hanyuma igihugu cy'u Burundi kironka amahoro abantu bareke gupfa buri munsi
reka tubaye ijambo abashyiga ntabi babiri reka dutangure kuri defense kibazo cha Thierry nduge ku jambo
ego murakoze ico kibazo cha Thierry ni kibazo cyumvikana cyane muri iki gihe murabona ibintu by'u Burundi biraboneka neza yuko ibintu biba abanyepolitike aribo batamukaga abanyagihugu nibo bategezwa gutorera inyishu kungurane ziho mu Burundi ariko biraboneka neza yuko intumbero bakoresha ari kugira barondere ibyicaro byabo bya politike gusa mugabo batarondera ku gutunganiriza abanyagihugu ugasanga rero iyo mvuze abanyagihugu ikibabaje cyane cyane n'ugwaruka rutabona kazoza kabo kuko abanyepolitike nk'uko Lionel ahejeje kubivuga birababaje kuna ugwaruka ariko rusigara runigura abavyeyi runigura abo bibaza ko bobagiye imbere bakaronka nabo bagategura kazoza kabo murumva rero aho ibintu bigeze n'ahantu habi cyane aho ugwaruka rutacyizera abo bavyeyi abanyepolitike bitwa ngo baronderera ineza abanyagihugu mukaba muzi neza yuko abanyepolitike nyine ari bakoresha ubwo gwaruka kugira rusubiranemwo iyo ugwaruka rero rusubiranyemwo murumva neza yuko kazoza cy'igihugu atakaba kakiriho kuko ubwo gwaruka nibwo Burundi bwejo none abanyepolitike umunyepolitike iyo tanga ijambo ryihumure igihumuriza abanyagihugu nirihe ubwo twaba tubibona by'ukuri ngira ndabibutse n'uko hariho n'abarundi bataye igihugu cyabo bavuga yuko bashika mu 300,000 muri abo harimo urwaruka rutagira uko rungana ubu no munsi umunyepolitike useruka akavuga ati canke muri abo nyine babagorewe hanze y'igihugu no hagati mu gihugu uwo babonamwo icyizero ninde aho niho hari ikibazo
ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka duhe n'ijambo
twebwe rero natwe uko tubibona ibintu mu mbabarire msozere
yego
nuko ibi bintu bifise aho byatanguriye sinoguma nsubiramwo ngo kuva intwaro y'ubwami itembagajwe ariko biraboneka neza yuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe haje akagwi k'abahutu n'akagwi k'abatutsi baguma bagwanira intwaro gushika uno munsi ibyo bintu cyabyerekanye nuko no mu gutora ingorane no mu gutora inyishu ku ngorane dufise muribuka mu 2002 habaye ibiganiro by'amahoro bya mbere byabereye Arusha ibyo biganiro byagiyemo guharira abarundi bagenda bitwa ko abahutu n'abatutsi
ico ni kibazo gihambaye cyane rwose
rero turiko turavuga neza isoko kugize ingorane tuguma turimo kuko ubwo bwicanyi buriho bwari kutubera icigwa ntihagire umuntu asubira kwica kuko uno munsi wishe menya neza yuko utari kurondera kazoza k'umuryango wawe k'abana bawe abo bana bawe barashobora kuzozira ico caha ivyo nivyo bintu tuzokwamamwo
ico n'ikimbere gihambaye cyane rwose mushikirije mushikana he defense
twebwe tura aho duhagaze turavuga tuti ugwaruka n'impanuro tubahaye ugwaruka nimureke gukurikiranya abahururu mureke gukurikira abanyepolitike baronderera inda zabo murondere kazoza kanyu iyo migambwe mujamwo ibatuma gusubiranamwo ndacu bizobamarira na gito
izo ni impanuro nziza ku rwaruka mushyana na defense mutanze reka
abo bitwa ngo na nimbonera kure duteye akamo abo bitwa ngo bariko bagwana kugira nkuru ziza have biragoye ibintu byose bikwiye kuzoca mu mwumvikano ivyo rero mubashaka yuko tubashikiriza twebwe turi n'umugambi w'ugushikiriza Abarundi inzira itumbereye tubona yuko twoshika ku mahoro tutarinze gusesa amaraso ya bene Burundi yarasesete bikwiye tukwiye kugarukiriza ngaho
ako kama muteye Mushenai Defense turakabaza mukanya ukuntu Lionel akakira ku giti cy'urwaruka ariko nashaka mbanze mpijambo Mushenai Diomeda ko hariho Thierry yabajije kibazo muduge ku ijambo ariko mu majambo avunaguye Mushenai Diomeda
yanashaka gushimira Thierry na Lionel vraiment je mbona ko umengo nubwo twariko twihebura hari urwaruka rw'u Burundi umengo ruhagaze imbere n'iheza Thierry urabajije ikibazo cy'abantu bari hanze bo bigenda gute kugira ngo ikibazo cy'abantu bari hanze ngira habiri byapfiriye muri maki nabo hanze Abarundi bari hanze barimo twabitse abantu bakora mu mashyirahamwe buza makumi kigo n'ibyo kukivuga iyo wumvise ko umurundi hakubwira ngo agende avuga igihugu kiwe neza arazishinga no gucyoza igihugu aya mafaranga ni muyatanze izifashanye ntizigende atari twebwe nabo dukorana nimuhagare abo bantu bafashe umugambi wo kubloka imfashanyo wo kubloka kutavuga neza igihugu cyabibarutse bari ni mu ngorane ziriko ziraba uwo sinzi abantu bako bahari umuntu akava mu gihugu arumbitswe n'igihugu ciwe gukorera igihugu ciwe mu makungu kimenyekanisha hakubwira ngo aje kukimenyekanisha akaja gusivya mu bintu biri kubitera ingorane n'ibyo birimo ngiye kuri Lionel nawe Lionel urakoze cyane makari bagamatsinda bavuga ngo sota gukunda akuraza ibyamunaniye ubwo rutoko tumye kuri abo batama atakindi bazi ko kugira ngo babandanye bari mu maronko yabo bakwiye gukoresha urwaruka nkamwe ngira ngo iyo message ni claire barayumva
egome na
just one second
so ziravuba cyane rwose ndabona kanya kandi ko karacujana vuba na vuba
okay ubwo rero turi ko tukibura ubwo rwaruka mufate ibintu uko biri muhaguruke abo bantu uvuga ati twumvirije abo bakuru bacu impanuro zabo tuba turi ko turajya nk'uburozi mubangire mubereke ko iminsi yabo iharuye bakwiye kubona Burundi bw'uno munsi n'ubwejo ubwahezwe muri 1960 byari ibindi bintu ubu tugezaho tutereza kuraba imbere dutegure kazoza kurwaruka ibyo dukwiye kwitaho
Lionel mukanya ndakugaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Robert arafite ikibazo cha tuguhe ijambo ubwa mbere Lionel Robert mwiriwe neza bu egira telefone muri hehe
nge merereye mu Rwanda niwo ndubungu
urafite ikibazo kigufi cyimvira kigufi duga ku ijambo
ati murakane hari ikibazo ushaka kubaza ubuyobozi bw'u Burundi uvuga ko ugwaruka rurimo rwishora mu ntambara ariko nekereza ko atari ukuvuga ngo rwishora mu ntambara ahubwo rufite abarushyigikiye cyangwa se abarushoramo kuki ubwo urubyiruko cyangwa se ugwaruka bwo mu Burundi rutakeretswe inzira nziza yo guteza imbere igihugu hanyuma rukashorwa mu ntambara mbese ibyabaye mu Rwanda barabibona cyangwa se byigeze barabyumva aho u Rwanda rwageze muri jenoside ese bumva ko iyo wohereje urubyiruko mu ntambara cyangwa se mu bikorwa bibi byo kwicana ese baba batekereza ko ejo hazaza hazaba hameze hati nicyo kibazo ushaka kwibaza
urakoze Robert reka duhe ijambo Lionel bwa mbere na mbere atanguriye ishuye ku kamo katewe na Il Defense hanyuma acaca kuri ico kibazo cha Robert duga ku ijambo Lionel
ego ndashimye cyane kubona abo batumire turi kumwe mu kiganiro bafite ikintu bashobora gufataja nk'ibishasha no vuga ko ari nka gato bashobora guhereza umuntu agashobora gufungura amagahembuka hama nagira mvuge kubyerekeye hari abantu bakunda kuvuga ngo abanyepolitike ngo barakunda dukoresha ikivuga gukunda ni ivuga rikomeye cyane rivuga rifite ingufu cyane mugabo no vuga teka dukoreshe ibasi rivuga tuvuga ati abanyepolitike baritaho boba ijambo kwitaho abanyagihugu byukuri abanyepolitike ntabwo bitaho abanyagihugu byukuri abanyepolitike ntabwo bitaho byukuri ugwaruka ntabwo biyumvira kuri kazoza nubwo kuri kazoza ntabwo byumvira kuri kazoza ubwo atumuntuye ati yumvire kuri kazoza k'igihugu yumvire kuko ati ndiyumvire kuri kazoza kugwaruka ntabwo yumvira kuri kazoza kugwaruka by'ukuri uravye ibintu bihitinga aha aha mu Burundi cyamuravye abo banye politiki kumwe bavuga ku ma radio ku mabandika ku ma Twitter bandika ku ma uko kune mu batumira nyene ukumva ijambo avuze hari byo avuga ijambo akavuga ati none umuntu by'ukuri yarize numu yari yaraciye ku ntebe y'ishuri arazi agateka kazi na muntu gatoyi nibutse nyuma gatoyi igihe baravuze yuko barashe dutanga kubibona ku marezo sosiyo dutanga kubibona ku marezo sosiyo ubu amafoto y'uyu muhanuzi mukuru w'umubiri w'ubukuru by'umukuru w'igihugu cye ntanguye kuyabona ubu bari bavuze yuko bamurashe kandi by'ukuri urabona yuko ku mafoto ubona urabona yuko bamurashe hariho umunyepolitike yavuze yanditse ngo ahubwo ntacyo yobona by'ukuri ngo ntacyo yobona umaze kubona umuntu ashaka igihugu umaze kubona umuntu ariko aragwanira gushaka igihugu hama kandika ngo uwo muntu ntacyo yobona ashaka kwimva ati esko umuntu n'umuntu cyangwa n'umuntu ubona yuko naba eske bagomba gufata iki gihugu kugira basurize mu nkoko cyangwa bakore ibyo abandi cyane bagomba gukosora iki gihugu bagomba kugifata gute bagomba kugufata iki gihugu mugomba kugishika ko kimeze gute twugwaruka kugira ngo kwicu dukenye naravuze ati ugwaruka bwo mu makartie yose gukisa cha Bujumbura bwo mu ntara zose naravuze ugwaruka bwo mu Kame ugwaruka bwo mu Kamenge n'ugwaruka bwo mu Ngagara bafite problem imwe bafite problem yo kubura kazi bafite problem y'inzara bafite problem yo kutabona future ariko mwebwe ibyo mubaha mubahereza mubahereza amagrenade mubahereza inkoho ese ibyo bintu bize kubyo muntu agira ubuzima wowe rayi muhayo nkoho uramuhayo grenade urafashe inde guridiri wowe nta ntara de centre sukirega kuri paf ndavuze mu Burundi aho barondere ibyangombwa hita kuri paf nta na byangombwa umuhaye kugira ati eske ni wabona yuko uzogire hopwe nta na hopwe babasigiye eske umuntu wibaza ko gufite ubuzima bwiza muyumviye ko avaye ko kumanza kugurisha inama mwicare umanze bimvira ati eske umuntu yero kurantwara haragendeka haramaho cyane haranyika apana kukubwira ngo ibintu bimeze uku uce wavala ucugenda uko nyene twiyumvira ugwaruka iyo tuko turaja abanyapolitike baho gushina nabwo hari ikintu kimwe kizuja kiraba ku buzima bw'igihugu kitazosubira kuba ava petete sine bwavuka ama 88 bavuze ko hari mu ma 72 aravuze ko habaye genocide ivyo bintu hari habagerageje kuva 2015 by'ukuri igisekere baragerageza kubicanishamwo mugabo biranka hari n'ibindi manifestation biriko kuba twarabonye icaricyo twarabonye manifestation icaricyo twarabonye abasize ubuzima
tubibutse nshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Leopold miriwe neza Leopold muraho murakomeye muri hehe
mu Burundi Ngozi
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi buba mu Burundi cyane bwiyongere kuvaho tanguriye uruhagarara rwa politike mu mwaka uheze duga ku ijambo
murakoze just icyumviro iyo muri ko muvuga ubwinshi bimeze yuko iyo muri Amerika ariko amarezi ni kambabaza nk'abantu bari hanze bariyo mu bihugu byo hiyo umengo bitwara nk'icyara Abarundi bakitwa nk'abantu bivuye mu Burundi ukamenga ntibafite ine zabo bashiki babo banyi nabo basekuru batekuruza bari mu Burundi rero birababaza kubona umuntu yitwara nk'uko atari umurundi ugasanga ahubwo ari kacira imizi kuzimu Burundi bwamwibarutse umubyeyi yamuhetse n'ukuri baratira agashambara baze mu Burundi babeka mu Burundi niho bovuga inkuru yo kuko jambona yuko n'abanyamahanga bumva ibyo Abarundi bavuke mu Burundi bateze kuvuga Burundi neza bakavuga Burundi ko butari yuko umenga turiko turicana umenga turi imbwa zijyana turi iki ariko mu Burundi uje mu Burundi nawe uravuga ikirundi uravyuma muratira agashambara muze mu Burundi murabe amahoro mu Burundi rero kuvuga Burundi ukaburyoza ukagomba kubusabira n'igihe hano ibihano ukamenga uraryohewe n'ibyo ba mu Burundi abantu bariko baramerwa nabi je nibaza ko atari yo nyishu ahubwo nibavuge bati ku twifuza amahoro mu Burundi kuko wumvise abo bantu ariko baravuga abo bashinga nta isinzi ko ari n'abagabo bavuga ukuntu kumva ariko bacyoza Burundi ukambwa bifuza Burundi ko tugwa mu manga dupfa twicwa abo ni baba ndibavuga yuko agira abihonyako muzi no mu Burundi mukaraba mukajibujumura ka muntu haragende ingozi ukaraba kuntu abahutu n'abatutsi tunwana dusangira byose tuyaga ni umengo ahubwo ariko bakivutu n'abantu bipfuza gutaha mu Burundi mu cyabo cyabarize mugukaza wumva ariko barakivuga nabi bagituka cyarabigishije s'il vous plaît kikabarihira mahera mugabe yipfuza ko tunigana twicana nko muri nk'ibyabaye mu Rwanda mu 1994 biba ukumva umenga bonizi est-ce vraiment boneze wabona abarundi bako baricana ukaza kuvuga ngo ubwicanye buri ubwicanye buriho mu Burundi n'ubu hefre
Nikaduhe ijambo washinga nta turi kumwe bagira cyo bavuze ku cimvira mushikirije reka dutangure kuri defense
Ego me murakoze ndashimiye umushinga nta yaje kuvuga je ndu Burundi kandi ndarushinga ningorane ziko zirashikira Burundi naho bisa nuko tutabibona cyo kimwe nibaza yuko atawo kwirengagiza ibintu bihitiye mu Burundi ubu rero ndagushimiye kumva uvuga ko yuko uherereye ari amahoro y'ugucosa amahoro ariko rero mu Burundi turabavukanye nta Burundi yovuga ati ndafise amahoro afise mu Burundi mwene wabo agorewe hanze yataye igihugu hari igituma baragitaye murazi yuko habaye n'ubwicanyi bibuye ku mpari z'intwaro y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza izo zose ntimwovyirengagiza ntimwokwirengagiza yuko hari abantu bari mu mabohero bariko barazira izo mpari nababwiye yuko hari impunzi z'abarundi zishika 300,000 bari hanze ibyo bintu nimwovyirengagiza ngo muvuge yuko mu Burundi umuhoro umwe hari amahoro ibyo rero nibaza yuko umwe wese niyogerageza kwikwegera ko twaraba ibintu uko biri muri rusangi twebe twibaza neza rero yuko amahoro nyakuri yobara amahoro ku barundi bose yobara amahoro aho atamurundi asemerera ari hanze y'igihugu aho atagwaruka go barugorewe hanze y'igihugu ubungira murazi yuko bisigaye biteye isoni kubona abarundi dusigaye tubonwa nk'abasezi ugasanga ugwaruka rwacu rusigaye rubaho ubuzima butabaho hanze y'igihugu bagurisha imibiri yabo kubera izo ngorane zatewe n'intwaro mbi ibyo rero nibaza yuko mushinga nawe uje kuvuga yuko mu Burundi amahoro amahoro asasagara wo kwisubira ko ugasubira ukabanza ukaraba neza by'ukuri yuko hari amahoro aha rero si ukugira ngo negure abatwara canke abagwanya abatwara twebwe dufite intumbero y'ukutorera inyishu ku ngorane ziriho mu Burundi tubicishije mu mahoro kugira dushikire abarundi murazi neza ikintu cishe uburundi bwacu icambere nuko akahise kigishijwe nabi mwumvise ugwaruka ingene batazi ingene izi ngorane zigenda zigaruka murazi neza yuko iyo utazi yuva mumenye yuja
yego mereka duhe
igihugu cirengagiza
ndabasaba muhe inshu ngufi ndabona kanika ko kagenda i defense sozera yego me reka duhe ijambo umushana y'imisigaro nawe nyene agira icavuze ku byashikirijwe na Leopold mukanya gatoye cyane gose Diomeda
kwihanganira kugira ngo mu Burundi tubone amahoro nayo maso yo kubona ngo intwaro mbi iryo jambo twame tuyihanganira sukubera ko niyumva umuntu wari hari konje ndayitambiye turabire nka ngamba muri Amerika aho turi iyo ba republike bagiye abademokrate barafise uburenganzira bwo kutumva muri iyo ntwaro bakamari kware warira mugabo ntuja kubara ngo fati nko tangure kwica abantu kubera ko batanyubize ikibazo kiri mu Burundi ni iki hari abantu bazi ko kugira ngo bashe ku nyungu zabo politiki batureza kwica batureza kurasa mu Burundi mu minsi heze hari atangorane zimaze iminsi atamuntu ariko arapfa ibi by'umuhanuzi mukuru w'igihugu byabaye ejo bundi niyo bijye guheza nk'amezi atatu amezi ane abantu bose bavuga ati ebana mahoro ni sawa ni biki ibyo bikorwa bibisa intumbero mwavuze ngo aramahoro reka tubereke ko atamahoro hasi twirinde rero ayo majambo yo kubabaza intwaro mbi intwaro itimu iyo ntwaro wo gutiyumvamo harimo abantu benshi bayiyumvamo ni nacyo gituma rero dukwiye kwihanganira ibyo dukoresha kuko nibyo ibibabaza ubundi nabyo bituma umuntu avuga oke nibyo hari uko nazo zobereka kuri indwara atari mbi
ego mukanya ndabona tufise undi munywanyi Wilson ariko
umuntu umwe
umunota ni mwinshi amasegonda 30 doga ku ijambo munyarutse
oke ikindi dukwiye kwihanganira no kwiyumvira ubundi umugayo uyumvira ubundi ko akwiye kuhava kari we uhaja kari kito akushira ko ari nkoho reka tugaruke ku mabi yagiye aba mu Burundi iyo commission de conciliation vérité ibwire aba bana ba Lionel n'abandi ariko bavuga bati mbe byagenze gute bamenye ukura ukuri uwagirizwa akubitwe inkoni mu gahanga hanyuma igihugu kibandaye
yego me
ushire kuri abo bantu bagenzwa no gucyoza Burundi hanze igihugu cyabibaruze ngomba kubwira Leopold wakoze kubishikako ibyo bina bizobashikana ahubwo muri ko muri imamaza kandi mu minsi iri imbere abarundi bazobabaza ati mbe ko mwari hanze icyo mwamariye igihugu ni gike
ego me deka Wilson mukanya deka tuwakanya Lionel gato cyane gose Lionel wishure ku byo Leopold avuze amasegonda 30 tuce tuhi jambo Wilson Lionel
uko no vuga Leopold hari huwa avuze ati ego mu Burundi vema mu Burundi bamwe ko hari ubuntu sino bakora ubwicanyi bwo urabona yuko ari ibintu byo kuza umuntu nka tentation bavuze yuko mu Burundi hari anyabagendwa hari abaca bagomba kugira jitse bashobora kuwerekana yuko meza sinye bagendwa kugira bagume basifasisha baguma bacafuza no vuga u Burundi mugabo kino vuga yuko leta ni leta leta nifate nifate mu ntoki kibazo cerekiye umutekano ikazo cerekiye umutekano leta bari yigufata mu ntoki hama opposition nayo yigerageje kuguma itanta leta kuko naho namwe bishitsa nitwe gabanyagihugu twebwe abanyagihugu bato bato nitwe bidushikana ahantu hama leta nayo imari ishobora kumenya abo yadresa ko apana bijya bintu ushobora kubona umusekretari jenerali w'umugambwe agenda mu rumonge avuga akavuga ibintu abwira abanyagihugu batekanye bacu batwenga wowe abandi bavuga ati katwere kwa basekretari jenerali w'umugambwe bavugane n'ububirigi bavugane n'ububirigi bafite ingorane bakoresha diplomasi bavugane ububirigi bufise ambasade yuguruye ambasade yaguma agendera ngaha niho cyo tubona u Rwanda ambasade ari ngaha apfa kuguma avuga ngo ribanaka ngo ribanaka abo ambasade si bishusho sibipupe si bintu biri ngaho si babo bagendera mu miduga nibavugane babahamagara ati mwebwe nibiki hari icyari problem nyabaki abo ambasaderi abo bari mu baseruka u Burundi mu bindi bihugu bakorana nabo bantu akandi byo kuguma bavuga amajambo batana ku imyikomo babyita je no vuga ko ari nk'urusaku bakoresha imvugo yisoneye eh apana gufata umwanya muremure uko abwira umuntu w'umunyagihugu atacazi uwo aca yitwengera kuko mu ruguru ho hari amahoro ruguru n'umubazi ibintu byeke problem nta problem yari mugabo aba ambasadere bakora ikintu nk'ububirigi bahamagara ni european bahamagara ubwo bubirigi bafise droit yo gukoresha inama babagirisha inama bababwira ati mushaka iki nibiki mushaka ababirigi babwira ati nibi ibi nabyo nubudukorera kuri leta nayo ati nimubwire uko mugapana ibintu byo kuguma bavugira hejuru byo kuguma hejuru niyo probleme ishisanga utumenga umwese utumenga leta ntimenye bikoragwana no vuga ko ari nka gere humanitaire kuko n'utusanga ntumenya uko muragwana wari we nibashira abantu babikwiye bafite ubwenge bashobora kuvugana n'ababishoboye hama bashobora kujya mu biganiro icyo novuga la mezi de pacte prenante dans la dialogue ababishoboye
babikwiye babijemo ibiganiro tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Wilson Wilson mwiriwe neza
mwiriwe
mwiriwe muri hehe Wilson
ndi mukinanira
mukinanira murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
yego jewe ikibazo mfise
yego
nico bari ko bavuga yuko mu Burundi menga na mahora hari nda mu gisagara cha Bujumbura ariko je nkabona mahoro ahari kuko abantu baragenda ijoro n'umurango sindigera mbona abantu banka kugenda cyangwa abantu banka kujya mu masoko ngo nuko atamahora hari nanjye ubuyo nagomba mbaze hari ikibazo hariho umuntu yariko aravuga yuko umenga mu Burundi nta mahoro hari niwe kintu nagomba ndamubaze yo kwerekana aho hantu atamahoro ahari cyane ibyo bintu wewe ashaka kwiyumvira kuko wewe wari hanze nuko azi ibyo basize bakoze mu gihugu cy'iwabo cyane nuko bazi ibyo bariko barakora bashaka gukura ko iteka Uburundi none hano mu gihugu cyabo cy'amavukiro nta miryango bahafise ko ibiriko bishobora gutera jyewe ko bishobora gutera umwana wiwe cyangwa umwuzukuru wiwe cyangwa nyina wiwe kubera iki biyumvira yuko bashobora gusabira nabi igihugu cy'u Burundi bakayisabira ibidashoboka jye ku bwanjye niyumvire yuko kabisa icyo kintu bariko bagikora nabi nk'abarundi bagenzi banje bari bakwiye kwisubirako bakabona ibikwiriye n'ibibereye bari bakwiye gukorera igihugu cyabo cy'u Burundi hanyuma ibyo bindi nabyo byo ko ndacyari ibyo bavuga ngo wikingi mbonerakure none ugira ngo hari umuntu ko mbona aho ntembera hose ndahabona umututsi umuhutu umutwa ubwo bwicanyi cyangwa ingaha mu kinanira ko dusanzwe tubana n'abandi ugasanga duhura nabo uwo muntu aravuga ko ihonyabwoko ryabaye ninde cyangwa uyo muntu arahaguruka aravuga ati ihonyabwoko ryabaye ninde ihonyabwoko rizovuga reho hose ari umuhutu
murakoze Wilson reka tuhe ijambo abashinganye turi kumwe bagire icyo bavuze kuvyo mushikirije kenshi na kenshi y'abantu bavuze ko atamahoro hari bafatira nko kubwicanya usanga bubahijya no hino rimwe rimwe nubwo bwicanye bwa rayibushatse kuba urumva byose byose nibintu abantu bacha bafatira ko bavuga ko umutekano utari muke ariho nabandi namakuru aho ratanga bavuga ko hariho abanyuruzwa ariko reka duhe ijambo abo turi kumwe bagira icyo babivuze ko Diomede nashaka ntangure kuri mwebwe ibishikijwe na Wilson mukanya gatoye cyane gusa amasogo na 30 ntimurenze
Wilson murakoze cyane Wilson kubera ko iyo muvuze muri mu gihugu mukavuga nk'ibyo muvuze biraduhumuriza amakuru aca ku rubuga imwe byo kubesha n'ibindi ubu wewe uri Bujumbura uravuze uti abantu ndababona bagenda abahutu n'abatutsi n'abatwa turi kumwe twese turi kumwe urakoze cyane ibyo n'abantu turi hanze tuje twumviriza abantu ndumvuga témoignage z'abantu bari mu gihugu hagati nibyo n'ukuri ibyo bintu by'ukwama bacyoze igihugu cyabibarutse abo bose bafite iyo ntumbero babihagarike amatati y'abarundi azoboneka abarundi begeranye bavugana kandi abarundi turazinanye uburindi icyo kintu cyo kuvuga ngo twice umuntu umwe kugira ngo twerekane ko turi nga nta butegetsi buzokwama buca ubwicanyi nasaba abashinzwe umutekano kubandanya bacungera umutekano ikirundi turazinanye hari umugani bavuga ngo ingende y'uwundi iravuna hari abantu ibintu byitwa genocide byoba bivugwa ko byabaye byaba bihari mugabo kucubikwegera ku Burundi naho ngo ni mu Burundi genocide yabaye n'amakosa abahutu abarundi bamye babana kandi abarundi icyo tubuze n'umunsi kubwizanya ukuri kwami wa mugabo nibaza kuzobona amahoro mu kwica abandi amahoro zige bigiye
ego mereka duhere jambo mushena nabona kanya katujanye dio mede reka duhe jambo na defense agirica avuze ko byashikirijwe na Wilson mukanya gatoyi amasegonda 30 defense
ego murakoze ego ndasubiye buke urawashinga nahe wowe ariko uravuga yuko mu Burundi ari amahoro kandi hari ibintu byemeza neza yuko atamahoro hari akarore n'utanga n'inkako nyine kuko abantu barasa umuntu kandi umuntu ari mu rwego rwo hejuru ugasanga nta nkurikizi iri kwiraba urumva nta mahoro ahari kuko iyo ubahutse umuntu nk'uyo murumva neza ko umunyagihugu wewe biba ari bindi ariko rero ikintu noherahereza mvuga ngaha murazi neza ingorane zihitiye mu Burundi
ningorane ziri hagati y'abarundi ni twebwe abarundi twateza kuzitorera inyishu mu gihe rero twoza turaterana amajambo tuvugana ibintu bitumvikana bamwe ngo haramahoro abandi nta mahoro ugasanga aho ibintu bigeze ubu umututsi yishe umuhutu akavuga genocide hutu umuntu yishe umututsi akavuga genocide y'abatutsi ukamenga mbega iyo umuhutu yishe undi mutu nta bwicanyi buba bwabaye cyangwa umututsi yishe umututsi nta bwicanyi buba bwabaye kandi mumenye nuko icyo gihugu kitagizwe n'abahutu n'abatutsi hari n'abandi bicwa atari abahutu cyangwa abatutsi
ndabona
murabimenya mubone yuko upfuye kiba igihugu yitakaje
kandi ku buzima rikati habwa reka Lionel namwe mukanya gatoye cyane rwose amasoko na 30 turafise Jean de Mukanya duhava duhijambo duga ku ijambo akanya gato amasoko na 30 Lionel kuvyashikirijwe na
Gutson ego umugenzi wacu aturi kumwe mu biganiro yavuze ati reka kuvuga ko tamahoro ahari sikuri navuze ati tureke gutanta leta tureke kugira tuja mu tentation haheze umwaka hatekanye leta ivuze ati ni nyabagendwa ukaza wumva bagombye kwica umuntu kugira berekane cyane uru ruhande cyane ruriya kugira berekane yuko atamahoro ahari sikuri urabye igihugu cyose urabye vema umutekano ntanu bamwe bakora hunga hose haratekana mugabo nako kantu ko ndapfwe ubona ngo bahatse kwica umutegetsi munaka ibyo bintu bigomba kwerekana yuko kumengo bagumye kuri ya rite menyere ko mugumvuga nta mahoro hari mugo urabye umunyagihugu urabye ubu no munsi two turavugana uno munsi two turavugana izi tayitire no two turavugana abanyigo baratekanye vema ama hano se ratekanye ibyo rero tugomba gutanta leta tugomba twitanta tubihagarike babihagarike byukuri abanya abarundi baje hamwe abarundi babone baciye ubwenge babona yuko hari bagomba gushikana igihugu n'ukuri baje hamwe bavuga n'ukuri bavuga n'ukuri bashobora kugira aho bashikanye igihugu mugapana ivyo bintu kugomba batanta leta cyanke leta igomba gufata abandi nkuko mego nabansi babone ko tari abansi baje babone
reka duhi jambo ndabona kanya kagiye Lionel akanya karagiye reka duhi jambo janvier mwiriwe neza
ndageze mwiriwe
neza murafite ikibazo mwihute cyane rwose akanya kari ko kari
mererano
yego
abavuga ko atamaze kwa mu gihugu atakugwa mu gihugu kuva imandara tatatu hari abatangiye kuyamiriza ari ibintu bizagira rakogo abakwitana hafi baravuga yuko mu rugo byose ahantu hagira kuri ibyo byakoze kumenyekana hagira kuri ibi guhara ko guzibi ama rero nkagwa rero mwari ko bya byose naho kagira ko guzibi bateje kwa kumenyekana kuri 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 kunyegezwa bico mvuga rero ni abibaza ko bashobora kugwa ku butegetsi kuje ku nguvu bemere batekereze ko kuri kuje habona utumure bw'imana ntambara bukore n'ibyo bazize baje ruhande avuga ko umuze wa gwita terera cyane azicakoze muza wuni chake isombora yokora gusaba leta itareka amatoza iyo abandaye cyane muza makugaga gakogo cyo abafite ibyo bagize bakamenyekana batacyo cyo bagize bakamenyekana ama haravuga yuko ngumbure buganira na n'ubirigi ego burigi nta ntango n'ufite cyane cyane bafite ingorane ni abarundi abarundi bo bateza kuganira hagati yabo abagiwe nabi bakarenganurwa abafite bagize bakaje ruhande ama babwa ko ngumbure hari abarundi bafashwa basabira amahano Burundi barababeshya uko ubaza 2010 gusana igihugu mugo bashobora kuyaha bataribo
yego me
eze yose yamigira moteur amakungu arari
urakoze janvier reka duhe ijambo idefense mu kanya gatoya amasogo na 20 mutubwire mwavuze ikibazo cyo kuri eka cyo kuvugana kuri ijambo rya nyuma mushikiriza kuvyerekeye kuvugana kuri hagati y'abarundi niri mu kanya gatoya amasogo na 20
ijambo twoshikiriza abarundi nuko muri ibi bihe bimeze uku nuko twobona yuko abarundi twige gusubira kuba abarundi uburundi dusubize umutamana ibyo no kuvuga ikintu kugira abarundi tubone yuko turabavukanye
yego me Diomede namwe
abavukanye tuzo bido tugora tuzoheza nkimbura kimazi
Diomede namwe reka namasoko na 20 na hayimwe umwe Diomede
kirengagiza umunyagihugu yari mu bubohero umunyagihugu yoba yarangaye abasigaye mu gihugu bakavuga ko afite amahoro ibyo bintu
byo reka Diomede namwe akanya gatoye cyane rwose amasoko na 20 duga ku ijambo kubyerekeye kuvugana kuri
rwa rukundo bamanye kera ububanyi rubandanye
hanyuma tukore nuko abandi bose bakora ejo intwari hari utayumva murindira amatora niyaba uzuvuga ati nzotora uwundi
muntu Lionel Kanyani gwawe amasegonda 15 Lionel
Ndicho no vuka yuko leta ivuga inababishoboya pana kuja baravuga bavugira hejuru bakore bakoresha diplomasi
bashinga na hemwe se twatumiye Lionel Ndayizeye turagushimiye cyane rwose turagushimiye nawe defense turagushimiye nawe mushinga ntahe Diomede turashimiye abanywa bi radio ijwi rya Amerika bose baduteza amatwi ikagira n'ico baterere muri kiganiro turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe z'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatukarara yegeranije kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.